imumviza ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dabara mu kinyashu tizacu mukunda radio ijwi ry'Amerika kaze mu biganiro byacu byo muri kigitondo ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri kigitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe kandi tuyashikizwa na Alice Bigirimana. Alice Micro ni yawe.
Urakoze Fidel. Umukozi w'ikigo cy'Amerika kijejwe iperereza CIA yariciwe mu mirwano muri Somalia mu minsi iheze. Iyi menshi makuru yo muri Amerika yabitangaje ejo ku munsi wa kane, ariko nta siguro z'ingene yishwe zatanzwe. Ikimenyesha makuru The New York Times kivuga ko uwo mukukuru ke yakorera ishami rya CIA rijejwe ibikorwa bidasanzwe, igisata gihabwa imirimo itoroshe ishobora no gutwara ubuzima bw'abayikora. Ikimenyesha makuru CNN naco nyene muri Amerika cavuze ko yishwe n'ibikomere yakomeretse mu rugamba mu ndwi iheze. Ikigo CIA ntaco kiravuga ku rupfu rwiwe. Amabendera muri Sudani yaramanuwe gushika hagati inyuma y'aho wahoze ari umushikiranganji wa mbere Sadiq al-Mahdi, yakuwe ku butegetsi na kudeta yashikanye Omar al-Bashir ku butegetsi, yiciwe na COVID-19 ejo ku munsi wa kane. Al-Mahdi afuye afite imyaka 85 nk'uko biri mu itangazo ryasohowe ejo ku wa kane n'umugambwe wiwe Uma. Al-Mahdi yaramaze indwi zirenga zibiri avurirwa mu bitaro i Abu Dhabi imbere y'uko ashengera. Bitekanijwe ku kiziga ciwe gitahukanwa i Khartoum kuri uyu munsi wa gatanu. Leta mfata kibanza ya Sudani yatangaje imisi itatu ikigandaro mu gihugu cyose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kane ryarahamagariye ibihugu bya Afurika gutangura imyiteguro y'ingene bitekanya gutanga incanco za COVID-19 igihe zoboneka. Icigwa gishasha cyakozwe na OMS cyasanze ibihugu bya Afurika bititeguriye ibikorwa byo gucandaga kuri uyu mugabane. Abahinga bagabisha ko naho hari akanyamuneza ku rucanco rugiye kuboneka ari intambwe ya mbere yo kurandurana n'imizi icyo kiza. John Nkengasong, umuyobozi w'ikigo cya Afurika kijejwe kugenzura no gukinga indwara, yavuze ko umugabane wa Afurika uzokenera hafi incanco umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 mu gihe bisabwa ko umuntu umwe acandarwa kabiri. Ariko Nkengasong avuga ko izo ncanco zisa n'izizoboneka muri Afurika hagati y'umwaka wa 2021. Umugambi wa ONU kukiza ruho nyanganda sida uragabisha ko hariko haribonekeza ikumira ry'abanduye umugera wa sida na COVID-19 kandi kw'iyo ngeso yotoregwa umuti kandi gasezeregwa. Raporo yasohowe imbere y'uko isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe sida ku itariki ya mbere ukwezi kuri 12. ONU ihamagarira amaleta gushyira uwo mugwi w'abanyagihugu babangamiwe mubazi imbere mu bikorwa byayo byo guhangana n'ibyo biza. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko ikiza cya COVID-19 cyasubije inyuma umugambi si yari yarihaye w'uko mu 2030 sida yoba yasezerewe. Sentare muri Turukiya ejo ku munsi wa kane yaraciriye urubanza rwo gupfa abasirikare n'abasivile barenga 300 bari bamaze imyaka 3 baburanishwa ku ruhara bagize muri kudeta yaburijwemo yarigamije gukura leta ya Perezida Recep Tayyip Erdogan mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016. Bari mu bantu 175 baburanishijwe mu 2017 bagizwa icyo cyaha. Iryo gerageza gutembagaza ubutegetsi ryahitanye abantu barenga 250 hamwe n'abandi 2000 bakomeretse. Inyuma yo kugerageza uwo mugambi ukabata ku amazi, abantu 130 barirukanywe mu buzi bwa leta.
Urakoze Alice Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi wajije kudushikiriza. Chuti zacu imumviza ni radio ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dukurikire no kuri YouTube na Facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 metero 33 imetero 31 n'imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya radio ijwi ry'Amerika. Mu Burundi abakoresha bararajwe ishinga n'ikibazo cyo kuguma bahemba abakozi bashobora kuja mu kato mu gihe kirenga iminsi 14 naho byoba bitewe n'imvo zitabavuye ko nk'ikiza cya COVID-19 yamara ishyirahamwe ry'abakoresha ibahanura kuja inama n'abakozi babo.
Icyo rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icyoshoboka kugira uwo mukozi abeho.
Uyo ni Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi. Ibiro by'umushikirizamanza bw'igihugu mu Rwanda bisaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 17 wohuzwa hamwe no rwa Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sangara na Capitaine Nsengimana. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, ibiro by'umushikirizamanza w'igihugu bisaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 17 kuhuzwa hamwe no kwa Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sangara na Capitaine Nsengimana mu rwego rwihariye kwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo kugwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba. Ibiro by'umushikirizamanza byumvikanisha ko bisanga abagirizwa bose uko ari 200 bahurira ku vyaha bisa by'iterabwoba bikekwa ko bakoreye mu mugwi w'iterabwoba MSD FLN. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru ari Kigali.
Ubushinjacyaha busobanurira urukiko ubusabe bwabo bwo guhuza izo manza bwavuze ko hari dosiye y'abandi bantu 18 barangajwe imbere na Bwana Paul Rusesabagina baregwa ibyaha by'iterabwoba bakekwa ko bakoze bari mu mutwe w'iterabwoba MRCD FLN Rusesabagina yayoboraga. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Rubegwa yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ko abo bantu bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe maze asaba ko mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza ko bahurizwa hamwe. Umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwashingira ku mategeko ari ububasha rugasuzuma niba koko dosiye z'abantu 20 zifitanye isano rukazazihuza. Umushinjacyaha arasaba ko urukiko rwazatanga ubutabera buboneye rwirinda ko hazabaho ukuvuguruzanya kw'ibyemezo rwazafata ku byaha bisa mu manza zitandukanye. Yibukije ko yaba Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Kapiteni Herman Nsengimana bombi babayeho abavugizi w'umutwe wa FLN witwara gisirikare ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD. Major Nsabimana abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko asanga bufite ishingiro na cyane ko ikubitiro yari yasabye ko bamuhuza na Bwana Paul Rusesabagina yita shebuja. Gusa yabwiye urukiko ko ku bandi bari abasirikare mu mutwe wa FLN abafiteho urujijo kuko atabazi mu mazina yabo yewe n'inshingano bari bafite muri uwo mutwe, ariko agasanga ibyo bitabuza urukiko guhuza abaregwa bose bakaburana ari 20. Yagize ati "Ni byiza kuduhuza cyane cyane wari perezida wacu Paul Rusesabagina tukazabisubiramo kimwe ku kindi uko byagenze." Ati "Hari abanyumvaga ku maradiyo bakagira ngo ni njye wari umutware wabo kandi nari umuvugizi wa FLN." Maitre Moyize Nkunda barashungunganira mu mategeko yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta kibazo babufiteho. Yasabye urukiko kuzabusuzuma mu bushishozi bwarwo rukazakurikiza iby'amategeko ateganya. Naho kubireba Kapiteni Herman Nsengimana nawe wari wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN yabwiye urukiko ko atazi impamvu izi manza zisabirwa kuzihuza. Yavuze ko ayifatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafatanywe n'abandi bantu barenga 300 babajyana mutobo mu Rwanda mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima bari basanzwe ari abasirikare. Yasobanuye ko yaje gutungurwa n'uko ariwe bakuyemo bamubwiye ko hari ibyo bamukurikiranyeho. Kapiteni Nsengimana avuga ko hari abandi basirikare bari ku rwego rwa koloneli na ba generali batakurikiranywe kandi aribo bamutoje banamuha amategeko n'amabwiriza muri FLN. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije Kapiteni Nsengimana nako igihe cyo kuburana urubanza mu mizi azahabwa umwanya uhagije wo gusobanura abo yumva bagombye kuba bari kumwe muri dosiye maze amutegeka kwibanda ku busabe bw'ubushinjacyaha. Kapiteni Nsengimana nawe yemeye nta shiti ko asanga imanza zose zahurizwa muri dosiye imwe. na Maître Johnson ikabera umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzakoresha ubushishozi bwarwo rukazabifataho umwanzuro mu baregera indishyu uhereye kuri Maître Youssouf Ndoutiye ubunganira mu mategeko nawe yabwiye urukiko ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuriza hamwe izimanza yongeye gusobanura ko izimanza zose ziramutse zihurijwe hamwe ari bwo buryo bagira amahirwe menshi yo kwishyurwa ibyabo byangirijwe n'abandi baregera indishyi bose bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha Gusa Maître Ndoutiye yazamuye icyifuzo ko kubera umubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye byaba byiza harebwa ubundi buryo urubanza rukazaburanishwa imbona nk'ubone abaregwa bose bari mu rukiko aho kuruburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference iri koranabuhanga ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi yose Umucamanza yasobanuye ko byasaba gutegereza bakareba mu minsi izaza uko icyorezo kizaba kitwaye avuga ko icyifuzo cya Maître Ndoutiye kitoroshye yabwiye ababuranyi bombi ko ibihe biriho bya COVID-19 bigoye no kurenza urubanza ruburanishwa asaba ko impande zose zategereza ikizakunda kikazabamenyeshwa yavuze ko na mbere y'uko uyu munyamategeko bagezaho iki cyifuzo inteko iburanisha nayo yari yarabiganiriyeho ikibaza uburyo bazaburanisha abantu kuri video conference batabazi Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza Majoro Sankara, Captain Sengimana, na Bwana Paul Rusesabagina ndetse n'abandi 17 bose hamwe bakaba 20 buje nyuma y'ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bashobora kuzisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito Paul Rusesabagina kimara gufatwa akagezwa ku butaka bw'u Rwanda. Ari kubitangaza makuru by'igihugu, Perezida Kagame yavuze ko bose bazagiraho bahurira buri bose ashinja undi byo bakoranye hagati yabo icyakora ugaheruka kuburana urubanza rwe ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Rusesabagina yabwiye urukiko ko we ubwo akurikiranywe ku giti cye nta bandi bantu bushinjacyaha bwita amashumi ye azibareganwa abaregwa bose uko ari 20 basabirwa guhurizwa muri dosiye imwe bararegwa ibyaha by'iterabwoba babishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN uyu mutwe mu myaka 2018-2019 wigambye ko ari wo wagabaga ibitero mu bice bitandukanye by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda ni ibitero byahitanye bamwe bigakomereza abandi biratwika biranasahura umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka Majoro Sankara na Captain Sengimana bo barangije guhurizwa muri dosiye imwe eh wagira ubusabe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi ishyirahamwe ry'abakoresha mu gihugu risaba abakoresha kudaturubika mu gukata umushahara abakozi kubera bashizwe mu kato bivuye ku mugera wa corona. Ni mu gihe bamwe mu bakozi biketswe ko ibimenyetso bamwe mu bakoresha babakata amafaranga y'iminsi bamaze mu kato. Amashirahamwe y'ubwishingizi avuza abakozi nayo yotegerezwa gufasha gukora ibipimo n'imiti ya virusi ya corona ku banywanyi bayo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Yatumimana ari mu Rwanda.
Bamwe mu baserukiye amashirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma ahemba umukozi nko mu gihe yomara iminsi 14 mu kato atakiri ku murimo. Abakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya coronavirus. Gaspard Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, inama n'umwumvikano bigashigwa imbere.
Nk'iyo umukoresha yashizwe mu kato nyine, akato ni kirundi, ntihaje abandi bari, si wewe wakishizemo, si umukoresha akagushizemo, kandi nturwaye, nturwaye kuko ubu ukomeye ushobora gukora. Mugabo akurinda yuko wohava igihe woba waranduye uhava wanduza abandi. Rero muri icyo gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwe n'ibyo bintu. Icyo rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho, urumva yatamushahara ronka bishobora kumugora.
Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'abakoresha, atanga umuco w'ingene abakoresha bovyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko.
Ngico gihe ari mu kato araki iminsi 14, urumva ntari karakorera umukoresha, mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mu ikonje iyo atarafata rirya konje ryo ku mwaka kugira ahembwe. Igihe yafashe iryo konje naho nyene bashobora kumvikana, ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi, nshobora kutaguhemba, niwava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora, canke amuhideni
agira ati nzoheza ngo kate buhoro buhoro byose ni ya nama n'ingingo.
Ikindi kibazo cyashikirijwe nabitabiri iyo nama nuko amashyirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashira mu byo yishingira ikibazo cha coronavirus. Aha naho Gaspar Nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategeje gufatwa mu minwe ingwara yose yadutse nk'ikiza, ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise amwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yotegerejwe gufasha no gutanga imiti.
Urabona COVID ije vuba kandi yitwa ko ari caduka, muri ico gihe leta niyishinzwe leta igafasha kugira nk'ibiciro kuri heyo miti kuri hikiniki. Mugayo rero tudahendanye ntawoja gusindira leta ngo nifashije amikoro yayo turayazi no kuraba neza. Hari ibintu byitwa assurance sociale, wiswe ko ariwe muri assurance sociale atari commercial, hateikiza nk'icyo sinumva ingene wocugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya kandi ushobora kubifashamo.
Kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi atashobora gufasha, Gaspar Nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye, bamwe akikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batariko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi.
Umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza mugabo akagira liste y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo, ugashanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu abazi ko wewe akoze itegeko. Les organismes d'assurance zirazwi zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi zidaro sociale zifasha zidaheza ngo zitanga amakori. Hariho rero ziba zidandaza mugazi kita ko zifasha zidaro sociale kugira ntizitange ikori.
Kubwishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko byotuma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijyanye no kwivuza imiti imwe batahora baronswa ikaboneka.
Urakoze Desire. Mu Burundi kandi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu gihugu watanguje kwa gatatu isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Muri iryo sekeza bamenyesha ko bazofasha abakenyezi bashikiwe nayo mabi na cyane cyane mu gisata cy'ubutungane. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatumwimana ari mu Rwanda.
Kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 ukwezi kwa 12, umunsi wahariwe agateka kazina muntu n'isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Onifam mu kwitabira ibikorwa bijyanye no gutuza ayo mabi. Imakire Hunjarongoye uwo muhari amenyesha ko icyo cyaha mu Burundi ataragasesishwa rumuri, ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikorwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi n'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri. Abona ko ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi.
Mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi, niho nyango ry'agateka kazi na muntu muri rusange na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'ibureta yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa bunyamaswa, baranyuruzwa, barombogwa mu gihugu, abandi barikirwa ko abagabo n'abana, barahohoterwa, abandi barafungirwa ubusa. Nta matohoza akwiye akogwa ngo agire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga. Ibyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri ibyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohote.
Ku bijyanye n'ubutungane bw'igenga, Armel Niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI amenyesha ko amadosiye arenga 2000 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi.
Nk'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Muri aya madosiye harimo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeni. Rero ubunye murazi yuko umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza kugira arabe neza ibyo twamushikirije yuko bikwiye ibyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari byemezo bifashe akagira amatohoza yiwe mu kuraba ibyo bintu mu kubaza bahohotewe mu kubaza nk'ibyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura turabye neza ingene amatohoza ariko arakogwa turashimishwa cyane n'urugero amatohoza agezeho.
Armel Niyongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha atabazohungira ubutungane.
Iki nacyo nuko tubwira abari kubakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 2021 nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubuunye yarabaye ntoyi bose bari kubaragwanya ibyaha nk'ibyo. Iki nacyo nuko tubosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakizera bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ibyo byaha hama bakurikirana.
Imakire Hunja asaba abantu bo mu mico itandukanye gufasha gutuza icyo cyaha.
Kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu. Duhamagariye rero abategetsi b'igihugu abakozi b'Imana amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki abikorera utwabo abajejwe indero y'abana mu mashuri abajejwe amagara y'abantu abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu gushyira hamwe inguvu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu gihe umurundikazi agikorerwa ayo mabi.
Muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyesheje ijwi rya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abakenyezi bakorewe amabi bazonoswa udutaye twukiteza imbere kubera uburyo buke bafise. Bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere. Umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi Imerde Sabushimike mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 arakaryo kukifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma atacu bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka byose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza y'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha amakuru ya kakanya garukiye yamara mugende mwumvirije ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hagati ya magenekerezo ya 2021 ukwezi kw'icenda na 11 z'ukwezi kwa 11 1621, abagabo babongereza 53 bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwa butaka wo muri Amerika bagera kuri 90. Aho hari mu ntumbero guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nko gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara cha Plymouth kiri muri leta ya Massachusetts y'ubu. Abo bantu ico gihe bari bafise ibintu byinshi byo gushima. Umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati ukwezi kwa 11 1622 bari mu bari bagize umurwi w'abacakara 102 bazanywe n'ubwato bwitwa Mayflower bwashikiye mu buraruko bwa Amerika. Abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu byo kwemera yatumye leta y'igihugu cyabo cy'Ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira. Barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa Virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza muco fatwa nk'ikigwa ciswe Cape Cod gucyo batangura kuhashinga imizi. Uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cyane. Mu mwaka umwe gusa hafi igice cyabo bacakara 102 barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho. Ibihe vyici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza. Mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze, abagabo 22, abagore 4, imiyabaga 9 iy'abahungu na 5 y'abakobwa, hamwe n'abana 13 bahava barahura bigina uwo mwimbu. Leta ya Massachusetts biravuga ko atariyo yonyine yitirira kuba yaratanguye ibyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya Thanksgiving hamwe muri Amerika. Zimwe mu nyandiko za kera zerekana ko nk'abanyespanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa Amerika, hari imihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za Florida, Texas, Maine na Virginia imbere yo mu 1620. Naho biruko iyo mihango yabo yamaze umwanya urumero mara kuko batabandanije babihimbaza. Biciye ku busabe bw'utavana ko bwa leta ya Massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu 1863 biciye ku itegeko rya perezida Abraham Lincoln. Nyuma yaho perezida Franklin Delano Roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe, kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri Amerika. Umunsi mukuru w'umuganuro Thanksgiving watanguye nk'igisabisho cy'amashimwe y'abimukira. Naho ubundi zari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangira hamwe, uno mwaka ikiza cya virusi ya corona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyine mu mihana yabo mu kurindira k'umuco wongera gutamanzura.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti banywanyi, mwakoze kugumana natwe. Mugire umunsi mwiza n'amahoro n'amahirwe.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio America. Yabai, Tuvito Chachu. Radio America. Yabai, Tuvito Chachu. Muguche. Yabaye isubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Thank you.